radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abasirikare ba Afurika y'Epfo 194 bakomerekeye ku rugamba bari barahungiye mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa Goma basubijwe mu gihugu cyabo kuri uyu wa mbere. Abapolisi n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 300,000 bishyize hamwe n'abarwanyi ba M23 ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini na Hazwe.
Reka makuru yacu tuyahere mu Butaliyano, aho Vatikani itangaza ko umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco amaze iminsi ari mu bitaro, abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygen mu Gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko arembye, bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kwa gatandatu amaze kubangamirwa cyane na hasima, bakamutoramo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza, yaruhutse, kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise indwara yo guhema. Acinjiye ivyo bitaro abamuvura babanje kuvuga ko arwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu infection mu Gifaransa butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin, yahakanye amakuru y'isibihuha yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise ingufu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo ku isi barimo abanyamadini n'abanyepolitike nka President America Donald Trump bavuze ko basabiye Papa ugukira, bongera bamwipfuriza imusuhuko. Tuwi Vatikano ducha tuza aha muri Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro Amerika yasabye ko Ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyaridi menshi imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'Uburusiya ari mu kuboneka. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yari yagiranye n'amenyeshamakuru i Kiev yabwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kizo isubiza idolari zibiri. Nta byinshi bindi president wa Ukraine yavuze kukungene igihugu ciwe kizoriha Amerika. Intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Ukraine na Amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na president Donald Trump muri inondwi nigeze avuga ibizo biri muri ayo masezerano. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika Witkoff yavuze ko ibihugu vya Buraya vyahaye imfashanyo Ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko Ukraine izobiriha, ariko ko Amerika atariko vyari vyaragenze. Witkoff ati President Donald Trump yasanze bitumvikana ingene Amerika yo imfashanyo zingana ukuraho Ukraine ivyo bihugu bitumvikanye ingene izoriha. President wa Ukraine yari yabanje kwanka ivyasabwe na Amerika, avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba Ukraine barimo abazovuka mu myaka irenga 200 iri imbere. Ico gihe yavuga yuko amafaranga Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni, ahubwo cyafashe nk'imfashanyo. Ubutare bw'agaciro bwa Ukraine President Donald Trump ashaka ko Amerika igira ku ruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinga bwa none. Uno munsi kwa mbere intambara Rusia bwatanguje muri Ukraine ikaba irumanije imyaka itatu itanguye.
Urakoze Diane Nini na Hazwe, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
nabi babwiraga mu ngingo nkuru abasirikare ba Afrika y'Epfo bagera ku 190 nabane bakomerekeye ku rugamba bakaba bari barahungiye mu kigo cy'ingabo z'umuryango wabibumbye MONUSCO kiri mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubijwe mu gihugu cyabo kuri uyu wa mbere banyujijwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo uzwi nka Grande Barriere bagana I Kigali aho bafatira indege baherekejwe n'abasirikare umutwe wa M23 abagereje ku mupaka aho impapuro z'inzira zabo zagenzuwe neza mbere yo gukomeza bagana I Kigali abasirikare bagera kuri 20 ba MONUSCO bari hafi y'umupaka amakuru ijwi ry'Amerika ifitiye gihamya nuko abandi basirikare ba Afrika y'Epfo basigaye I Goma bazatahuka mu minsi iri imbere hagataho abapolisi n'abasirikare ba FARDC ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 3000 bishyize hamwe n'abarwanyi ba M23 boherejwe mu kigo cya gisirikare kirahitwa Rumangabo mu ntara ya Kivu ya ruguru inkuru irambuye Jimishu kane bakomera
Umubare munini wabo ba polisi na bafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umutwa wa M23 wafataga umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo aba bageze mu mujyi wa Goma ejo ku cyumweru mu gitondo dore ku bwato bwari bubatwaye bwageze ku cyambu gikuru cya Goma ahagana saa 12 n'igice z'igitondo bageze kuri iki cyambu bose bambaye imyenda y'igipolisi gusa nta ntwaro bari bafite ahubwo buri wese yarahetse igikapo ubona ko kirimo imyenda aba biganjemo abagabo ubona ko bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 28 na 60 iruhande rwabo harimo abasirikare ba FARDC bagera ku 100 nabo bari muri uyu mubare bose hamwe bakaba 300 ushyizemo nabandi bari basanzwe bari mu mujyi wa Goma bategereje kujya mu myitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kibarizwa muri teritwari ya Rucuru mu birometero 50 n'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Major Abubakar Bin Kisesa numwe muri aba bapolisi bavuganye n'ijwi rya Amerika ku cyambu cya Goma twavuganye ari mukurira imodokari tumubaza uburyo yisanze hano mu mujyi njyewe niyemeje kujya ku myitozo kuko batubwira ko abapolisi tugomba kuba hafi y'abaturage ubwo rero tugomba kwiga byimazeyo uburyo bwo kubana n'abaturage muri M23 twizera impinduka cyane ko igipolisi cyacu ubona batakitayeho habe na gato icyo dukeneye anari cyo batubwiye nuko hazabaho impinduka bitandukanye n'uburyo twari dusanzwe dukoramo Kurundi ruhande umwe mu basirikare ba FARDC uzwi nka Colonel Kasilido Jacques yabwiye itangazamakuru ko we na bagenzi be bishyize mu maboko ya M23 nta gahato cyane ko babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu akazi tugiye gukora ni ubwitange twishyize mu maboko ya M23 nta kibazo dufite kandi nta waduhaze kwinjira muri M23 iyo uvuga bahunze sinzi icyo baba bikeka njyewe n'abasirikare banjye ntacyo twikeka niyo mpamvu tubona ahangaha kandi tuzabikora neza ibyo guhembwa n'ibindi ntabwo tubyitayeho ntacyo nikeka rwose niyo mpamvu ndahangaha nyuma yo kucyambu gikuru cya Goma aba bose berekejwe kuri Stade de l'Unité iherereye muri komini ya Karisimbi hafi na Rond-Point Stigo aho bahasanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo nawo wigarurirwaga na M23 bwana Oscar Balinda umuvugizi wa M23 avuga ko kugeza ubu umubare w'abapolisi n'abasirikare biyunga na AFC M23 ukomeza kugenda wiyongera cyane ko abangaba ari icyiciro cya kabiri cy'abajyanwa mu myitozo I Rumangabo
neza ko mbere yuko tuza muri uyu mujyi wa Goma iminsi ibiri mbere yaho twari twatanze umuhamagaro tuvuga ngo umuntu wese ufite intwaro yari mu gisirikare cya leta yari mu gipolisi yari wazalendo bose bashyira intwaro hasi yuko tudashaka imirwano hagati y'abasivili n'umujyi wa Goma hatagira umuturage wacu uhutazwa rero ubu bari abakerewe abambere bagiye bagira umangabo bagiye kuri centre kuri training week aba rero nabo icyiciro cya kabiri nabo bagiyeyo kugira ngo bagiye kubona ayo mahugurwa
nubwo atemeje igihe aba bazamara mu myitozo uyu yongeraho ko aba bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe cyane ko bose bakoraga akazi ko kurinda abantu n'ibintu
ngeze biri imbere niho tuvuye nabo ibibazo byabo niko nakubwiye aho bagiye ibibazo byabo barabyiga gitike ariko Kongo ni igihugu gikize leta ntabwo ishobora gukena bari abantu tuzabafata neza azabikemura aho bagiye ariga buri muntu n'ubushobozi bwe n'icyifuzo cye nibarangiza babashyire icyicaro icyiciro kimukwiriye
kuva aho umutwe wa M23 wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu muri Kivu zombi icyizere cyo kubaho kubiganiro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na guverinoma ya Kinshasa kigenda kigabanyuka ku ruhande rw'abaturage baturiye uburasirazuba bw'igihugu. Gusa ubwo yari mu nama n'abaminisitiri kuwa gatanu ushize Kinshasa, perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kumvikanisha ko leta yoboye idashobora kugirana ibiganiro n'abagize umutwe wa M23 ahubwo ko we ashaka kuganira na mugenzi we Rwanda Paul Kagame, cyane kwa mushinja kuba ari gutera inkunga umutwe wa M23 ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi ahubwo nayo igashinja Kongo kubifatanya n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ibintu Kongo nayo ihakana. Ibi bikomeje kuba mu gihe Amerika n'imiryango mpuzamahanga idahwema gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'abagize M23 ibashinja kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hagataho imirwano irakomeje hagati ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23. Imirwano ikomeye iravuga muri territoire ya Rubero. FARDC irahamagarira abasirikare baturutse kugaruka mu murongo. Geoffrey Mutagoma.
Ingabo za leta y'icyo gihugu zirahamagarira abatorotse igisirikare kugaruka mu bigo byabo hirya no hino mu gihe mu mujyi wa Rubero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na zimwe muri izo ngabo zihunga intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'igihugu. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye imijyi ibiri ikomeye mu ntara ebyiri zo mu burasirazuba bw'igihugu kandi hari icyo bako imirwano ishobora gukomeza no gukwira mu bindi bice bihegereye. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo Sylvain Ekenge yabwiye ibiro ntaramakuru bya Bongereza ko mu masaha 72 ashize intambara yakajije umurego hanze y'umujyi wa Rubelo mu bice bigana mu majyepfo yawo. Itangazo umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo yasohoye rirasaba abasirikare bahunga intambara gusubira ku mirimo yabo bitarenze amasaha 12 no guhagarika ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi biciye ukubiri n'amategeko.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Ubwongereza burasaba ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahirizwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yavuganye mu mpera z'icyumweru gishize na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo. Yavuze ko abazakoma imbere umugambi w'amahoro bazafatirwa ibihano. Diane nini nahazwe.
Ubwongereza bwateye ivyatsi intambwe umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo ubandanya gutera mu buseruko bw'ico gihugu bwongera busaba ko ubusugire n'ubwigenge bwa Congo vyubahirizwa bitagenze uko impande zitandukanye zerwa n'ikibazo ca Congo zigafatirwa ibihano. Biciye kuri video yacishije ku rubuga rwe rwa X umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu David Lammy yagize ati ibiriko bibera mu buseruko bwa Congo si vyo kwihanganira hategerezwa kuboneka gahengwe k'intambara. Dusavye ko impande zose zorohereza abashaka guha imfashanyo abazikeneye muri Congo. Ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo. Muri ubwo butumwa bwiwe umutegetsi w'Ubwongereza yasavye kandi ko ibihugu vya Afrika vyokora ibishoboka vyose amahoro akaboneka muri Congo. Yongera avuga ko yavuga yavuganye na president w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Congo Felix Tshisekedi ntiyavuze ibyo bavuganye canke ngo atomore uburyo babivuganiye ko akamuko umutegetsi w'Ubwongereza kaje nyuma yaho kwa kabiri w'indwi heze Ubwongereza wicishije ku serukiro Rwanda muri ico gihugu bwarusavye kuvana abasirikare barwo bose bari ku butaka bwa Congo.
Urakoze Diane nini nahazwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu turere duhana imbibi na Republika ya Demokrasi ya Congo. Geoffrey Mutagoma.
Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ku rubuga rwayo yaburije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri Chaussee Prince Louis rwa Gasori Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba. Ahandi Abanyamerika bari mu Burundi babujijwe kujya ni mu Cibitoke bubanza no kuri parike ya Kibira. Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka mu Burundi, ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo. Abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza. Iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita, kwiba, gutera mu ngo, guturitsa za grenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka. Ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitse amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo. Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 12 za mu gitondo, kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano, cyane cyane mu ntara y'Ububanza, Cibitoke, Kibira n'amajyepfo y'intara ya Muramvya. Ambasade ya Amerika mu Rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa internet ribuza Abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo batabiherewe uruhusa rudasanzwe. Parike y'Ibirunga, Gishwati, ishyamba kimeza rya Mukura, irya Nyungwe ndetse n'ikiyaga cya Kivu biri muri utwo duce. Uretse kwirinda kujya muri utwo turede, iryo tangazo risaba Abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja bakirinda kujya hateraniye abantu benshi. Ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira.
Ngeze ku rubuga rw'imikino amakuru tuyahereye mu Rwanda, Umubiligi Aldo Tedieu niwe wara yatsinze igice kibanziriza irushanwa rya Tour du Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Abakinnyi 69 nibo batangiye urugamba rwo guhatanira ikamba ry'irisiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka 2025. Ejo ku cyumweru abasiganwa batangiriye ku gace k'umusogongero, aho buri wese anyonga yizizira, bakarushanwa gukoresha igihe gito gishoboka aryo bita individual time trial cyangwa course contre la montre individuelle. Isaa 5:33 nibwo umukinnyi wa mbere yarakandagije ikirenge cye ku kirenge cy'igare mu muhango ufungura wayobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Urugendo rwari ruteganyijwe nurwo kuzenguruka ibice bitandukanye bituranye na Stade Amahoro i Remera, ari byo BK Arena, berekeza ku kigo kigenzura ibinyabiziga i Remera, bakajya hahoza ari ishuri rikuru nderabarizi, bagafata ahazwi nko kwa Rwahama, bagakatira ku kisimenti hafi ya Banki ya Kigali mbere yuko bagaruka kuri Stade Amahoro i Remera ku murongo usoza. Wahize abandi muri aka gace k'umusogongero ni Umubiligi Aldo Tellier ukinira ikipe ya Lotto Development Team. Intera y'ibirometero 3.4 yayinyanyagiye akoresheje iminota 3 amasegonda 48 n'ibyijana 91. Ku mwanya wa kabiri haje umufaransa Fabien Dubé wo mu ikipe ya Total Energy, wa gatatu aba Milan Maintain ukinira Lotto Development Team yo mu Bubiligi. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Vainqueur Masengesho wa 31, hagati ye n'uwa mbere hakaba hari umwitangirizwa w'amasegonda 23 n'ibyijana 88. Kuri uyu wa mbere Tour du Rwanda iratangira intera zayo zirambuye zerekeza hirya no hino mu ntara. Isaa 5 zuzuye abasiganwa barahaguruka mu Rukomo mu karere ka Gicumbi berekeza Kayonza. Urugendo rw'ibirometero 157 na metero 800, ari nayo ntera ndende kurusha izindi zose muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Umukinnyi wa mbere ategerejwe ku murongo usoza mu mujyi wa Kayonza isaa 8:40. Umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda Didier Munyaneza asanga hakenewe gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo abakinnyi b'abanyarwanda bashobore kwitwara neza muri iyi ntera y'Urukomo Kayonza.
Etape yaje ni etape koko bishoboka inyongetse, urumva hari igihe usanga n'abakinnyi batamenyerana bagifitanye ubwoba utaramenya ngo
ye kipi komeye ni ye kipi shobora gufata control na etape binasaba kwitondera gukoba maso ariko ku ruhande rwanje ngomba gufungura maso kuko na etape shobora no kumbera nziza uko mbitekereza
munyaneza aboneraho gusaba abafana b'abanyarwanda kurushaho gushyigikira amakipe yabo
ekipe nasionale cyo nasaba abanyarwanda gukomeza kwishyigikira kuko ni yabo ni ekipe nziza dushize hamwe twese turaharanira kugira ngo turebe ko twagira ibyishimo duhereza abanyarwanda intego ya mbere ni ukora ko twatwara etape ariko tutibagiye no gutwara turu kuko birashoboka
amakipe 15 niyo arimo guhatana ubundi hari hategerejwe amakipe 17 ariko abiri muri yo yanze kwitabira irisiganwa ku munota wa nyuma ayo makipe abiri atarashoboye kuza muri Tour du Rwanda mu buryo butunguranye ni ikipe y'igihugu ya Angola ni ikipe ya Sudan Quick Step yo mu Bubiligi Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali
Uburundi buritegura kwakira irushanwa rya basketball rizatangira mu mpera z'icyumweru gishize irushanwa rizitabirwa n'amakipe 12 inkurirambuye Ziratungimana
kwa gatandatu winondwe dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cya Bujumbura imigwi 12 izitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma mu mugwi wa Dynamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe Joris Ndumutima amenyereza Dynamo yabwijwe igihe Amerika kwicaba buje gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora
turiko turagerageza twitegura dukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko season itangura ntibizokoroha mugabo niho basket iryoheye
mu mugwi w'urunani bakuye bujeje aho miss umukinyi umwe mu bezi Burundi ufise muri kino gihe mu mugwi wa Dynamo aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyereye higanwa ry'u Burundi abahinga mu rwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe cy'uno mwaka Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe
hariyo aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3 rero poste 3 twashoboye kuronka Rumisi na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane ije byari birimo yuko tumugaruka na Dikong kuri poste amenyereye Brian yaragiye turaronka undi mu kinyi yavuye muri Senegal yitwa Pap Malik Thiam nawe nyine profile ye twabonye ikenewe mu kinyi muremure ashobora kuorganiza je rero dufatiye kuri ibyo nuvuga yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza ingufu ama baje buzuza aho twari dukeneye
umwe mu bahinga b'ugo rukino yabwijwe rya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye Regis bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotuma haba guhangana bikomeye ariko akabona ko Dynamo n'urunani azo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe
abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitegura igihano zo bari komeye ku mpande zose na cyane cyane ku imigwi mikuru mikuru uravye ku rutonde rwo mu mwaka heze uko yarushanije yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yibuka ku bakinyi b'Abarundi bakomeye yongera ishiramo n'abanyamahanga nkuko byari bisanzwe bimenyereye mugabo ku rugero atari nk'uko twari tumenyereye aha naho ndavuga ni urunani ya Dynamo zagerageje kwikomeza n'abakinyi beza b'Abarundi bahari rero turabona ko azoguma iryo hangana entre urunani na Dynamo nkuko vyamye
muri uno mwaka abakinyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5-12 bakoreshwa mu rukino ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora umugwi wa stand utegetswe kuba mu bakinyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri munsi ya 21 imigwi izogera mu nkino za kamarampaka isoba yemerewe kongeramwe abandi bakinyi b'abanyamahanga babiri kubwa Elvis Hakizimana kugabanya igitigiri cy'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'Abarundi igihe bato kwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera
bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga ugasanga Abarundi nabonye bacabagabanya kariro kubera naba unumengo bibanze byabo biri ati nce kintu na mambona ngaha kenshi gihari hari kudashaka kwirenga sinzi ko nabaho kwisho pasa kugira ngo ugire uje kuri yindi uduze nivo ya ukamenga ibyo ufise birakwiye benshi bagomba bajya zone do confort gye rero iri umuntu igira icyo umuntu yagusubiza hasi ntana ntigushikana kure ntiguteza imbere mugabo unye haje undi muntu mu gwanira post ubuze kutegeza gukora kugira ngo uje kuri nivo yose aho musumba
iryo higanwa ry'uno mwaka Izuguru igerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza urunani na Aigle Noire ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Diane Nininahazwe yongera twibutse amakuru avuga herya no hino ku isi.
Reka makuru yacu tuyahere mu Butaliyano, aho Vatikani itangaza ko umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco amaze iminsi ari mu bitaro, abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygen mu Gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko arembye, bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kwa gatandatu amaze kubangamirwa cyane na hasima, bakamutoramo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza, yaruhutse, kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise indwara yo guhema. Acinjira ivyo bitaro abamuvura bamanje kuvuga ko arwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu infection mu Gifaransa butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin yahakanye amakuru y'isibihuha, yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise ingufu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo ku isi barimo abanyamadini n'abanyepolitike nka President wa Amerika Donald Trump bavuze ko basabiye Papa ugukira, bongera bamwipfuriza imusuhuko. Turi Vatikano duca tuza aha muri Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro Amerika yasabye ko Ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyari n'amamiliyari menshi imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'Uburusiya ari mu kuboneka. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yari yagiranye n'amenyeshamakuru i Kiev yabwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kizo isubiza idolari zibiri. Nta byinshi bindi president wa Ukraine yavuze kukungene igihugu ciwe kizoriha Amerika. Intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Ukraine na Amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na president Donald Trump muri inondwi nigeze avuga ibizoba biri muri ayo masezerano. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika Witkoff yavuze ko ibihugu vya Buraya vyahaye imfashanyo Ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko Ukraine izo biriha, ariko ko Amerika atariko vyari vyaragenze. Witkoff ati President Donald Trump yasanze bitumvikana ingene Amerika yo imfashanyo zingana ukuraho Ukraine ivyo bihugu bitumvikanye ingene izo riha. President wa Ukraine yari yabanje kwanka ivyasabwe na Amerika, avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba Ukraine barimo abazovuka mu myaka irenga 200 iri imbere. Ico gihe yavuga yuko amafaranga Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni, ahubwo cyafashe nk'imfashanyo. Ubutare bw'agaciro bwa Ukraine President Donald Trump ashaka ko Amerika igira ku ruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinga bwa none. Uno munsi kwa mbere intambara Rusia bwatanguje muri Ukraine ikaba irumanije imyaka itatu itanguye.
Nano dusoreje aya makuru y'ubanye umuntu aramakoze kudutega matwi, dukomeje kandi gahunda yo gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi, inkoko yaraye hanze iba yabaye inkware. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.